iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baramutse njitse namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije mwese.
Ubwo amasase rwarahize mubago ubuse tukaza barikira hafi ntako ntago twateye igikumu ku masezerero bahoze nambara urundu mubwo uwakije turikira hafi wabukije intende gutwara amabuyana yahise intende zigiye hejuru mu giti sikora yuko idashaka kuyigurira.
Uyu ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu masengesho yo gushimira Imana yatangujwe ejo ku munsi wa kane n'umugambwe aturukamwo CNDD-FDD. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zirimo yerekeye Leta y'u Rwanda yashikirije ya Zambia urutonde rw'abantu 9 ikekwaho kuba basize bakoze jenoside mu 1994 mu Rwanda bagahungira mu gihugu cya Zambia. Ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse Rosine.
Mwaramutse Oriane. Mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya aho Raila Odinga amenyereye ibya politiki akaba kandi yarigeze kuba n'umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya Kenya yagenye kuri uyu wa kane guserukira umigambwe igize urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi k'8. Ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Abategetsi bakomeye b'imigambwe igize urunani batangaje ku mugaragaro igenwa rya Raila Odinga kuri uyu wa kane. Muri ayo matora Odinga akazoserukira urunani National Super Alliance mu guhiganwa na Perezida Uhuru Kenyatta nkuko byari byagenze mu matora yo mu mwaka w'2013. Abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bavuga ko bizeye ko urunani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya Jubilee Party mu matora azoba ku itariki 8 z'ukwezi k'8. Userukira Somalia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ahmed Issa Awade yatangaje ko ibiro bijejwe ingenzi ku mipaka byasohoye urwandiko ruvuga ko ivyo biro bitazosubira gufata abimukira abanyesomalia bibakuye mu bibanza bakoreramo canke mu mihana yabo. Yamara ubwo rwandiko ntacyo ruvuga ku bijyanye n'uko amategeko muri rusange yoba yahindutse. Awade avuga ko iyo ngingo yasohotse nyuma yaho ibiro vyiwe bisabiye insiguro ku banyesomalia 11 bafashwe mu minsi iheze bakuwe mu mazu yabo. Ni mu gihe amategeko y'ikigo kijejwe abimukira avuga ko uwufashwe yarenze ku mategeko ashobora guhagarikwa agafungwa canke akaka uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze za Amerika. Tubuse ko Leta ya Amerika yatangaje mu minsi iheze ko abimukira 5,000 baturuka muri Somalia bari ku ntonde z'abazokwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Abashika ku 237 bakaba bamaze kwirukanwa. Umugwi w'abahinga ujejwe imigenderanire hagati ya Leta Zunze za Amerika na Misiri usaba inama nshingamateka ya Amerika gusubira kwiheza umugambi w'ifashanyo ya Amerika y'amafaranga angana umuriyaridi n'igice y'amadolari agenewe gufasha Misiri. Ivyo ngo ni mu gihe atakarusho kaboneka mu bijyanye n'agateka kazina muntu aho muri Misiri. Abo bahinga bavuga ko intwaro ya Perezida Abdel Fattah el-Sisi ikora bwa gisirikare itubahiriza agateka kazina muntu kandi ko iterekwa Amerika. Ivyo birego byari byashikirijwe kandi n'umuyobozi w'ikigo kijejwe amahoro mu karere k'Abarabu Michel Dune aho yerekanye abasirikare ba Misiri bariko barica abantu bikekwa kuba arabiyahuzi mu karere ka Sinai. Uwo mugwi w'abahinga uvuga ko inama nshingamateka yogumizaho umugambi wo kugara ikigega cari kijejwe gufasha Misiri wari washizweho na Leta ya Perezida Barack Obama. Impande zomi mu nama nshingamateka zisa nizemeranije ivyashikirijwe n'uwo mugwi. Igihugu c'Uburusiya n'ibihugu vya Buraya vyahanganye mu nama yabereye i Moscow mu Burusiya ku bijyanye n'umutekano ku mugabane wa Buraya mu bihugu vy'Abarabu no muri Aziya. Iyo nama yari iramutse yihweza ibijyanye n'uburyo ibintu byifashe muri Siriya hamwe no kwagura ishyirahamwe rijejwe umutekano OTAN. Muri ya nama yari mazi misiviri, Sergei Lavrov umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu, yagabishije kubijanye n'iterabwoba ritera giyongera hamwe n'intureka mw'isi yose. Inyuma y'amasaha make, Lavrov abonanye n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Israeli, Israeli yacitera za Misiri ku bubiko bw'ibigwanisho vya Irani, bikekwa ko bushobora kuba ari ubw'umuhari Damas. Umuhinga Alexei Malachenko avuga ko ibyo bitero ari byerekana ko imigenderanire itifashe neza hagati y'Uburusiya, Israeli na Irani. Nayo kubijyanye n'imigenderanire iri hagati y'Uburusiya na OTAN, umuhinga Peter Topichkanov avuga ko bisa nuko atakwizerana kukiri hagati y'izo mpande uko ari zibiri. Ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko abasirikare babiri ba Amerika baguye mu gitero cy'indege z'ingwano kuri uyu wa gatatu agakomereka mu gitero cyakozwe n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu mu buseruko bwa Afghanistan. Iryo tangazo rya Amerika rimenyesha kandi ko abasirikare bayo bari kumwe n'Abafghanistan bivunye abo bagwanyi mu gihe bari batewe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Buramatari w'intara ya Nangarhar, Gulab Mangal, yatangaje ko iyo ntambara yahitanye abatari bake, akavuga ko ku ruhande rw'umuhari wa Leta ya Kiisilamu hapfuye abagwanyi 40, abandi indwi barafatwa. Tubibutse ko mu ntango z'uku kwezi indege y'ingwano ya Amerika yari yateye ibombe ya mbere nini kunywa kwa y'uwo muhari muri icyo gisagara cya Nangarhar. Abategetsi ba Afghanistan baratangaje ko iyo bombe yahitanye abagwanyi b'uwo muhari bashika kuri 92.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Fetero Nkurunziza aragabisha abantu bose bipfuza gufata ubutegetsi bakoresheje umuheto ko ari gutumwanya. Fetero Nkurunziza anagabisha abanyonyi b'umugambwe CNDD-FDD bashira hejuru inyungu zabo bakazirutisha iz'igihugu barya ibiturire n'abashora ikawa n'ubutare bw'agaciro mu bihugu bibanyi babicishije mu nzira y'amagendo. Kuri uyu wa kane, umugambwe uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushimira Imana inyuma y'imyaka ibiri iheze utanze Perezida Petero Nkurunziza nk'umukandida mu matora, mu nyuma agasimba ihiriko ry'ubutegetsi. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Juwiri Kaneza.
Warikubwiye uvugira hanyene utinda bahari ndongozi.
Amasengesho, indirimbo n'intambo zishimagiza Imana nizo zaranga ibirori byabereye ku cicaro gikuru cy'umugambwe CNDD-FDD ku muhinga mukuru uyu wa kane. Nubwo abatumire bari bake ugereranije n'uko byari bisanzwe bigenda, kuko baharurwa 500 gusa, abari bahari ntibaretse gutitimisha inyubako barimwo barongowe na korale yamiherekeza Perezida Nkurunziza. Yakira abatumire umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yibukije ko igihe umugambwe wemeza Perezida Nkurunziza nk'umukandida mu matora yo mu 2015 hari iterabwoba ryinshi ryatumye bamwe mu bagumyabanga bahemuka. Umukuru w'igihugu afashe ijambo yibukije ko kugwa atari bibi, ahubwo guhera ariko kaga. Perezida Nkurunziza yasabye abantu bose gushima Imana, asigura ko iki kiringo ariko aratwara atazigera deha kuvuga ko ari icy'Imana ubwayo. Yagarutse cyane ku makuba igihugu caciyemo kuva ku ntwaro ya cami, yibutsa ko bakirwaniye bose bakwiye kubahwa n'abarundi bose. Muri iyi myaka ibiri iheze ahora bagerageje guhirika ubutegetsi, Perezida Nkurunziza yavuze ko bari babikoza nk'akamenyero nk'uko byagendeye abandi bakuru b'ibihugu muri kahise, ni nako kugabisha abaciyumvira gufatisha ubutegetsi umuheto.
Urugamba rurabandanya ubwo amasase rwarahize mubago ubuse azabarikira hake ntakuntangora twateye igikumu ku masezerano bahoje ntambara urundo mubwo uwakije twarikira hake wabukije impende gutera gutora abuja yahise impende zigiye hejuru mu giti siko ari bidashaka ku hasi ari biba yahise uzoteye intambara kugira ngo izo tambara bihiriwe azabarikira hake rwanda ko ari karibu no ushobora gutiringwe yakwinjiranye sibyo yakwijyanye utihebe atibandarira ugiye ko sibyo utegerwa ko sibyo.
Umukuru w'igihugu yanakariye kandi abantu barutisha inyungu zabo z'igihugu.
Nuzi twari twambaye imyambaro ko twari muri Pyongyang bakore yuko imana tujeje igihugu tumuye ngaha imyambaro shadukura turutawe icyari cyo igihugu, kuko uno munsi hari abantu batari umugambwe cyane gusumba igihugu. Igihugu itariho mugahanduba hari imigambo myinshi mugambwebwe mukubitwa myinshi kuko mugaza byinshi
Perezida Nkurunziza yatanze n'utundi turorero. Umukuru w'inama nshingamateka aramutse asende David de mu 2015 yashinze intahe acanagiye ica savye kubw'amatora y'ibihumbi 2020 Pascal Nyabenda
kandi uko abanyarwanda bazohagarara ninge n'abanyarwanda bazobifatamo n'icyubahiro umukuru w'umuca mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inama mu bifite ngo uruhara rudasanzwe gusumbya abandi bakunyarwanda bose
iyo bagana hose Perezida Nkurunziza arahumuriza
babizi no muganga yabizi umuntu washyira amateka wose aho tucyaza turahazi turazi ibibazo bihari ntabwo ariko arashihana bamaze gutangira kwipanga bati ni umuco mu mizi mushobora kwipanga kuko turasenga Imana uzo kwipanga Imana ipanga uri kuyatanguye abandi Mutwamuse n'ingingo y'uko buri kwezi k'umunani tuzo tuje imbere y'Imana iminsi itatu tuzoryama hasi tuve tuti turagutakambira Imana ushobora byose umuntu ariko aritanga utangure byihuta ariko ari cyane
ibirori nk'ibyo byari byatunganijwe kandi mu ntara zose zigize Uburundi Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
ahandi naho abagabo bane bari baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baragarutse mu miryango yabo kuva kuri uyu wa gatatu urongoye zone Gatumba n'imiryango yabo bashima ko basubiye kuboneka ari bazima Evariste Nziko Banyanka yadushikirije inkuru
ivyo naciyemwo byari bihe shimi mana ko nta wundi no shimira ateri rugira byose kuko ingora na kimwe zari ndende gose
wundi ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri Adolphe Ntandereye wa paruwasi gatolika ya Gatumba hari haheze iminsi 18 baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ahejwe rya Amerika rya Musanze yicaye mu rugi we muri quartier Gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa Kongo naho biruko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi we bane banyujwe ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa kane turimwo
nari mvuye Bujumbura ndi muri bus tugeze ngaha gufi kwa gasupari tukumva amasasa atanguye kuvuga mukanyi twamenye ivyo ari vyo abantu barazanye badukura mu miduga baradufata batuboha imigozi mu baradutwara baratwaye ku Rusizi bakora ubwato mu mashitingi bo bashyiramo ibihubahuba vy'ibitoki n'ibiki baratujagura batuboshe imigozi batushyize hakurya bacaduhanda baradutwara ariko ntitwari tuziyo tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga Imana tuzi ko ubuzima bwacu buheze baratujyana gushika mu rukoko
uwo mutama w'imyaka irenga 50 ibirenge byiwe biravyinze byuzuye ko ibikomere izo ni ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana agace ka Murenge mu misozi hanamye ya Kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye
baradutembeza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshye gutyo nyine mu maso batutukura mu rukoko tuboshye no ku maboko batujyana mu rukoko muri Kongo mu nyuma tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo igisura cy'u Burundi ngo gimakise kuhatera basi baratekera ibyabo kandi turahaguruka basi batutukura mu misozi yo muri Kongo
ayandi makuba Ramadani na bagenzi we babonye nuko kiretse Patrice Adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'iminsi ya mbere kugira bikunde baterefoni imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora
Padiri Adolphe we batangwe kumusaba imiliyoni ijana nawe nyine aratakambatije ayo mahera ntawe noronka bamati nagerageze ngo telefone kwa musenyeri tije ntibikunda muri diocese tu ntibindi nabo ntashobora kuva umunyu bace barahamagara jewe nanjye basaba imiliyoni 10 gushikaho mu cyane telefone umuhungu wanjye nti kawe no mushomere nti ivyo ariko aransaba ino na gacamutwe umunyu bati papa ntabwo ujya afise ayo mahera ntashobora kuyaronka ubundi iswa Matias bamusaba umuriyoni nawe yatakambatije abana hari gihe biri gunzara hariho nundi musore yitwa Pierre umunyembuye nawe bamusaba miliyoni zibiri
Ramadan barakamfitiye arananze kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yararindiriye gufa ni mu gihe asanzwe agendana ingwara y'igisukari diabete mu gifaransa ashimira Imana yamurokoye
cyane cyane Imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkaba nsukorana n'abagenzi ubu no gira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro
umufasoni wa Ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyine yabwiye ijwi rya Amerika ko ashimira Imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka Nzeyimana Mariamu asaba abakuru ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura
mushiki uyu munsi turaryohewe cyane naho yagira ikindi kibazo mugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye reka ntarimo atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva ababikoze bose n'ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu
abanyagatumba basaba ko bucungirwa umutekano wabo wamo wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa Kongo uburongoye zone Gatumba yabwijwe ijya Amerika ko ingingo ziriko zirafatwa Useni Ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri cyo cyose kibateye amakenga bakikora kubajeje intwaro n'umutekano kiretse Patiri Adolphe Ntahondereye ubari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye Paruwase Gatolika yo mu Gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Congo Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Leta y'u Rwanda yashikirije ya Zambia urutonde rw'abantu 9 ikekwaho kuba basize bakoze genocide mu Rwanda bagahungira muri Zambia. Leta y'u Rwanda isabiye Zambia kurungika abakekwaho kuburana mu Rwanda canke bakaburanishirizwa muri Zambia. Ubwo rutonde rwashikirijwe intumwa z'abashingamateka 9 ba Zambia bari mu rugendo mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Amazina yatangajwe yabo Leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo bahoze ari abakozi ba Leta abihaye Imana ndetse n'abacuruzi. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko mu Rwanda rukurikiranye abantu 9 muri Zambia. U Rwanda rugasaba Zambia ko abo bakekwaho icyaha cya Jenoside bafatwa bakoherezwa mu Rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cyabo. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na Leta ya Zambia. Gusa umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranywe n'ibyaha bakoherezwa.
Ariko ntabwo extradition treaty ari impamvu yatuma abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha ko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi byarasinye. Hari amasezerano ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya Jenoside yo muri 1948. Ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha. Ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu Rwanda by'i Burayi kandi nta masezerano nk'ayo hari. Ni ukubera yuko bafite obligation ijyanye n'iyo convention muri 1948 mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya Jenoside bakaba babohereza mu Rwanda bakaburanira. Norvege yarabikoze, Denmark yarabikoze. Ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari treaty ngo ntacyo uzakora. Turumva rero icyo atari ikibazo ariko tukiri no kuri icyo ni uko Leta y'u Rwanda yatangiye kuvugana na Zambia ku bijyanye n'ayo masezerano.
Abadepite ba Zambia bari mu ruzinduko mu Rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi, ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko. Aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo. Kuri Madamu Patricia Mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kugana na minisiteri yabo y'ubutabera nibagera iwabo.
As a nation and as members of parliament, believe you me,
yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu Rwanda. Ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye. Turumva cyane akababaro mufite. Muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi ndizera ko tuzabiganiraho na minisiteri yacu y'ubutabera. mu rugendo z'intumwa z'abadepite za Zambia zarimo mu Rwanda. Abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepite ko bazaba intumwa za leta y'u Rwanda, maze bagasaba ko impunzi z'abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri genocide bakoherezwa mu Rwanda. Leta y'u Rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri 700 zisaba ibihugu 33 cyane cyane bya Afurika kohereza mu Rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u Rwanda, cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya Afurika bigorana kumenya aho baherereye. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uburundi buhamagarira abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzana imitahe yabo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu hamwe n'ubutare. Abaserukira Uburundi babivugiye mu nama y'iminsi itatu iriko ihuza ibihugu birenga 15 vya Afrika yarusha muri Tanzania, biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanga nguvu mu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu. Pierre Claver Nyonkuru yarusha arabidushikiriza.
Ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukurwa ngo bushigwe ku isoko. Mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanga nguvu muri Afrika, Oswald Ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganje yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu.
Mazi inzuzi ni nyinshi mu gihugu sha guhera ku mashamba mu Burundi turafite atari make kandi guteza imbere afise ubutare bita materere toni kere aho bari ko bagomba kuzocukura mugabo hari n'ahandi henshi iri mugabo akeneye gushakashatsa mugabo bataracukurwa. Hariho iminere bita retwate harimo framite castarite na coruta cyane muri muraro w'igihugu. Inzabo z'ongera ngo ni nyisha harimo cibitoke, hariho ibururi, hariho muyinga, hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadium imikizi bashi birahari, hariho defosfate tuzirahari.
Ubwo bushikiranganje bw'ubutare n'agataka buhamagarira abagwizatunga mvamakungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi. Oswald Ndagije yizeza ko bazokingirwa umutekano wabo n'ubutunzi bwabo.
Ubundi kugira ngo zishobore gufasha mu guteza imbere igihugu nuko zoba zaragize ko ubushakashatsi nka zose, hanyuma tukaronka abazicukura, hanyuma tukamenya izo zishobora zishobora amafaranga no kwinjira mu gihugu. Ikiharo no munsi nuko iyo sinakubwiye ngira ngo nk'icya gatatu cyangwa icy'icumi banashaka icyo kimaze kuja mu ngiro. Ubu rero turifuza yuko muri iyi nama twajemo tworondera abagwizatunga abashakashatsi baza mu Burundi kugira ngo bafashe ku mitambare ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere, tubiteze imbere igihugu. Icyo nshobora kuganisa mu bikisere yaba ari hafi cyangwa yaba byumvira bo mu Burundi amahoro ahari hanyuma ushobora kuza bo byibonera. La preuve ni ke murabona ko benshi mu Burundi bari kwatanga kuza gukora, hari abantu benshi bayo bari mahanga batanga inkuru zitareza ku gihugu. Mugabo nk'uwo wangu bari buje muri akaraba bosanga ari nyabagendo, ariko ari mu gihugu cyose ni nyabagendo, umutekano urahari. Nako ni uhora wabuze kugira icyo bakoze mu gihugu.
Hama ico gisata cotezwa imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga 80% kw'ijana vy'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice 5%.
Ndashaka kujya mu 80%. Wumvise amasosiyete dufise ifite amasosiyete nta nguvu yose ari mu gihugu, hamwe tushizemo inguvu hanyuma abanyabiratunga bakaza tugakora. Nibaza ko iyo gihe ibintu byutanga iterambere ryo rirengera plus de 80%. Ubu babyevera kuri 2%, biri ku ijana. Ubu udasaba afise ibikwiye, sinibaze ko amusubiza inyuma. Kimwe gusa abonye niwe bisubiza inyuma, usanga adakwije iby'amategeko.
Inama ihuza ibihugu birenga 15 vya Afrika mu byerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare ibona ko ibintu bikwiye guhinduka, maze ubutare ntibutume Afrika iguma mu ntambara z'urutavanako, ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu. Igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nico gitangwa ko akarorero ko gifise ubutare bwinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara, naye igihugu gitangwa ko akarorero mu gukoresha neza ubutare n'inzahabu gifise n'igihugu cha Botswana. Cye Clavin Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jeni mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubivitse nchizi mwese ko muri kumubandanya kumveza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye, ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze, Leta y'igihugu cya Arabia Saudite kubera ibiciro by'ibitoro biri hasi yatanguye kurondera amasoko ntanganguva atandukanye umuntu aretse ibitoro icyo gihugu cyari gisanzwe cimbura. Icyo gihugu cyashizeho umugambi cyise Vision 2030 ugenewe kugabanya ukuzera gusa ku bitoro no gutuma ubutunzi bufatira ku kintu kimwe gusa. Umushyikirangano ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson amenyesha ko bashigikiye umugambi w'igihugu cya Arabia Saudite wo mu mwaka w'2030 urondera guhindura ubutunzi bw'icyo gihugu n'uburyo abanyagihugu babaho. Ivyo yabitangarije mu nama iherutse guhuza abayobozi b'amasosiyete yo muri Amerika na Arabia Saudite Washington. Tillerson avuga ko biyemeje cyane cyane gukomeza uruhara rw'abafasoni mu masosiyete y'ubudandaji mu kuva ku bice 22 ku ijana rugashika ku bice 30 ku ijana, kongereza uruhara rw'igisata cy'abikorera ku giti cyabo mu butunzi bw'igihugu mu kuva ku bice 40 ku ijana gushika ku bice 65 ku ijana, kongereza uruhara rw'ibidandazwa bishorerwa hanze atari bitoro mu kuva ku bice 16 ku ijana gushika ku bice 50 ku ijana by'ubutunzi bw'igihugu, hamwe no gukomeza ibisata by'indero n'amagara y'abantu biciye mu gushira imitahe muri ivyo bisata. Umushikiranganda ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika ishobora gufasha Arabia Saudite muri ako kigoro. Amenyesha ko kugira Arabia Saudite ishike ku migambi yayo igisata cy'abikorera ku giti cyabo gitegerezwa gufashwa na Leta. Atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko Leta ya Arabia Saudite itegerezwa kubona ko amategeko yubahirijwe mu vyerekeye amasezerano ajanye n'ubudandaji, amasoko ya Leta agatangirwa habona no gukingira uburenganzira bw'abatoye ubuhinga bwabo ubwa mbere, hamwe no kwihutisha ikiringo cyo kwandikisha no gushyiraho amashyirahamwe y'ubudandaji muri Arabia Saudite. Leta ya Amerika iriteguriye gufasha Arabia Saudite mu kigoro kayo, harimo gufasha ugukorana hagati y'abagwizatunga b'Abanyamerika n'abagwizatunga bo muri Arabia Saudite. Igisata cy'abikorera utwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi ko cyagize uruhara rukomeye mu iterambere mu buhinga bwa none bugezwe ko no gukora ibidandazwa bimeze neza cyane. Ugukorana mu by'ubutunzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifitiye kamaro impande zose. Umushyikirangano ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko mu gihe amasosiyete yo muri Amerika ashize imitahe mu butunzi bw'igihugu cya Arabia Saudite, impande zose zihakura inyungu. Avuga ko bituma ubuzi buboneka muri Amerika mu gihe abagwizatunga bo mu karere k'Abarabu baronka abagwizatunga bakomeye bakorana nabo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha. Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika turabashimiye. Ndashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese, mugire umunsi mwiza. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.